ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi na mu Kinyarwanda muri beneza nshuti mwese namwe bakunze Radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'izwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu Gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Mu kiganiro muri sanga cyahariwe urwaruka y'iminsi yose kwa Mungu nk'aya mango, uyu munsi twahisemo kungurana ubwenge n'abakiri bato. Kenshi na kenshi usanga aribo bahanzwe n'ikibazo cy'ubushomeri. Turayaga ku bijyanye n'ukuntu umuntu ashobora gutanguza ibikorwa byo kwiteza imbere mu butunzi agahinduka umukoresha wikorera utwiwe canke umugwizatunga. Gufata ingingo rero yo kwikorera n'ibintu mu ntango bisa n'ibigoye, ariko n'ibintu nk'uko byibonekeje ku banyamatungo batari bake bishobora kuba ingirakamaro. Nimwe mu bintu tugiye kuyaga n'abakiri bato hamwe n'inararibonye mu byerekeye kugwiza itunga canke gutanguza ibikorwa by'ubudandaji byo kwiteza imbere no guteza imbere abandi n'umutima wo kurinda hamwe no kwiyemeza gufata inzira nshasha. Turavuga kandi ku bintu ngenderwa ko bikenewe gusuzumwa imbere yo gufata ingingo yo gutanguza ibikorwa byo kwiteza imbere mu butunzi, hari byo bita SWOT analysis mu rurimi rw'Icyongereza. Turabira hamwe kandi n'uburyo bwo kugwiza abaguzi hamwe n'amasoko. Abatumire bacu ni Lionel Mugisha, umuyobozi nshingwa bikorwa mu ishyirahamwe ryo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryitwa La Hola Global Consulting, remesha arigisha kandi muri kaminuza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe no mu Budagi ivyigwa vyerekeye kugwiza itunga. Ajejwe kandi programme internationale muri kaminuza Alliant University yo mu manuko bw'intara ya California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mwaramutereza Lionel Mugisha.
Amahoro neza Frederic.
Murakomeye.
Ego me.
Yaho buraca ahiwanyu ndabona umwe ngo turakuvye wowe.
Oya n'amahoro tuvyuka kare.
Ego twebwe ni saa 4 ni saa zingahe ahiwanyu?
Aha ni saa moya mu gitondo.
Saa moya mu gitondo, urumva wamaze kuvyuka.
Ego me.
Ego turaba turi kumwe kandi n'umushinga ntajyane ndi kuri yo, turaca mu rondo ya kuri telefone ari mu Burundi nawe nyene akurikiranira hafi ibikorwa byo kwiteza imbere na entrepreneuria. Turabandanya tumurondera gushika tumubone rero, ariko reka mukurindira dusangure kuri we Lionel Mugisha. Ijambo entrepreneur rivuga iki? Umuntu ahitamwo kwikorera utwiwe aba ari umuntu kabuki?
Ego ijambo entrepreneur ikintu n'igihe umuntu aba afise icyumviro cyo kudandaza hanyuma akagishira mu ngiro. Hajya abantu benshi umuntu yamafise icyumviro abonye ibintu akavuga iki kintu kirashobora guhinduka kikaba ciza, ariko umu entrepreneur or changa entrepreneur mu Cyongereza icyo abonye ikintu akabona ko ashobora gutuma icyo kintu kimera neza ari nk'ikintu abantu bakoresha canke ahantu ibikorwa abantu bakunda gukoresha, arashobora kuraba uko umwene ashobora kuzana bishashe canke akongereza akabigira neza ivyahahora hanyuma akabona gushobora no kubigurisha. Niho umu entrepreneur aboneka, arabona ikintu agafata icyumviro ciwe akagishyira mu ngiro, ariko ingingo nyamukuru ni uko icyo kintu ashobora kugihinduramo bikaba urutandaje agashobora kubitandaza
aho niho hari kibazo mushana idendemesha kuko abantu benshi hari bagira ibyimbyo byiza by'ibintu bashaka gutangura bikazovamwo eka business ikomeye cyane rwose bigatera imbere bikunguka ariko ikintu gihambaye cyane rwose nuko kenshi na kenshi ingingo badashobora kwifata tuvuge nk'umuntu ariko arakora afisanzwe afite akazi afata amafaranga akwiye ku kwezi hari igihe kenshi na kenshi ashobora kuba afite icyimbuzo cyiza cyo kugira atanguze nka business ariko akumva kumengo ntiyota akazi hari ikintu rero kiba gihambaye mu entrepreneur n'uwo mutima w'ukurinda ukurinda ukava mu nzira zisanzwe ugatangura ibintu bishasha ibyo nibyo barivyo
ibyo nibyo ariko kindi nacho nuko urabona biva no kungene mibihugu byinshi ibintu bya entrepreneur bijana cyane n'imico ariho mibihugu byinshi razwe muno mu mico cyane cyane mico ku isi imico iratandukanye hariho imico abantu usanga ukudandaza ari ikintu canye kiri mu mico hariho n'abandi usanga ukudandaza atari ikintu canye kiri mu mico cyane cyane urazwe nko mu bihugu byo mu Yaga Bigari kuva na kera ega abantu bari ronderera ibyabo bakarima bakorora bakironderera ibyabo ariko mu mico ya kera ukudandaza ntikwari ikintu gikomeye atari ibintu bahora bagira nyene kugenda kuronda nk'ikintu bari bakeneye bakagenda bagakaba bagatanga ibyo bafise bakagurira n'ibindi ariko muri iyi myaka rero nk'umuntu afise akazi aho afite icyumviro yogerageza igikuru no kugerageza
arivyo no mucongereza kenshi nk'umuntu agira ibintu nk'ivyo ni bamwe bita risk takers w'umwatakanare uteza kubahuka ugatanga ikintu bishasha
egome urumva abantu benshi batinya kugira gufata risk urumva kenshi abantu yo bumvise umudandaza ikintu cy'ambere abantu bamba biyumva bibaza nuko babaye abadandaji bazoca baronka amahera ubwo nyene ariko si ivyo igikuru nuko iyo utanguye kudandaza urabanza ukiyumvira ikintu ushaka kudandaza hanyuma umuntu akacandika neza akandika imigambi yiwe ico ashaka kugira ico ashaka gushikako hanyuma akaniyumvira n'uwo muntu azokigurishako ico ashaka cyane cyane iyo umuntu agiye muri iyo ntumbero akiyumvira umukiriya wiwe akiyumvira uzogura umuguzi akiyumvira icyo umuguzi akeneye akaraba ikintu umuguzi akimushikirije umuguzi amwavuga ego aha ndashimye nzohora nza kugura icyo kintu nicyo umuntu abanza gushimikira ko kubera kenshi uyu muntu atanga kwiyumvira kudandaza agatanga kwiyumvira amahera ibintu byo kudandaza ntivyoroshe kuko mu myaka ya mbere ubanza gucamwa amahera menshi imbere yuko haza amahera
icyo ni kibazo gihambaye cyane rwose ni icyumviro cyiza cyane rwose mushikirije kuko kenshi na kenshi utangura urudandaza nturonka inyungu uno nyine n'ibintu bifata igihe kirekire ikindi kintu mbonye no gumana muri ibyo bintu uvuze cyane rwose ni ukuraba kwiga cyane rwose umugambi ushaka gutanguza kuko kenshi na kenshi ikintu cyica abantu ni ukusanga akenshi abantu ntibiyumvira bashaka gukorera ku yindi migambi yari hasanzwe ariko utabona imigambi mishasha n'ikintu iyi minsi yose cyiza mugabo ukabanza nk'uko wabivuze ukabanza gutohoza neza ukaraba le besoin ukaraba icyabanye abantu bakeneye ukaciga neza nk'uko wabivuze mu ntambamye naho nko mu Burundi muri Amerika turazi ko hari abantu bashaka kugira umutahe bafite icyimbo cyiza bafite ibintu batohoje banonosoye neza nk'uko wabivuze bagenda ku bantu b'abanyamatungo baja ku mabanki bakagurisha umugambi wabo bakavuga neza bakaronka umutahe icyo si kibazo kiri mu bihugu bikiri mu y'amajyambere dushyizemo n'u Burundi
ego icyo ni kibazo gikomeye kuko ego n'ibihugu biri mu nzira y'amajyambere urumva ugutangura kudandaza naho urumva iyo uri umuntu ariko aradandaza urumva adandaza mu gihugu urumva hariho ibintu byinshi rero byo mu gihugu bifasha nyene umudandaji nk'ibintu by'amategeko uko ngene umuntu yatanguye urudandazwa bifata igihe kingana gute bisaba amaheranga na gute abadandazwa hariho amategeko abakingira ibyo byose birakenerwa kugira abadandaji bashobore gukora bidegenzya bashobore gukora neza bakora icyo bifuza bashira imigambi yabo mu ngiro amahera bashobore kuronka inyungu abari bateguye batarenze kugira ingorane ziciye nk'amategeko ari hirya no hino nk'ino rero muri Amerika abadandaji rero baba bato bato cyangwa abadandaji bakuru bakuru iyo nk'ubu babonye nk'itegeko rimera nk'iribagora cyane mu bintu badandaza cyangwa haje nk'itegeko rishasha rizoshobora kubazanira ingorane baregera ababaserukira abatwara abari muri leta bakabegera bakabibamenyesha akabwira iri tegeko rishasha cyangwa iri tegeko rihari bituma yuko twebwe abadandaza tudashobora gukora neza hanyuma bagasaba yuko iryo tegeko rihindurwa icyo kintu nacyo nicyo kintu abadandaji benshi nko mu bihugu bikiriko biratera imbere abadandaji benshi kenshi ntibegera ababatwara mu nzego za politiki ngo bababwire amategeko yo babagoye ikindi nacyo ikindi cyo gifasha abadandaji ni uko nk'ubu bagerageje nko kubagabaniriza amatagisi cyane cyane nk'abadandaji bakitangura ibikorwa bito bito bakabaganiriza amatagisi bashaka habonetse n'uburyo bakabafasha ibyo nabyo birafasha cyane abadandaji gutangura kubahuka gutangura ibikorwa byabo no kubishyira mu ngiro
turavye naho mu zindi ntambamye urwaruka mu iki gihe nk'uko twabivuze nirwo kesha kenshi usanga ruhanzwe n'ubushomeri haba mu Rwanda mu Burundi kandi no mu bihugu byinshi byo muri Afurika no mu bihugu byinshi bikiri mu nzira y'iterambere hariho ikibazo cy'umutahe kugira ngo baguhe umutahe ingurane muri banki kenshi na kenshi uba utegereza kwerekana ibintu ufise icyo kintu icyo kibazo rero ikibazo gihambaye cyane rwose urwaruka ahandi tabo yindi bihugu biteye imbere bashaka kugurisha icyumviro abahinga bakaraba bagasanga icyo cyumviro kizovamwo umutaha ukomeye bakaguha umutaha icyo iyo ntambamye nk'ugaruka ngo itsinda gute
ego iyo ntambamye ego irahari kubera nk'ubu umuntu agiye nka wenyine akegera banki akavuga ngo rafite icyumviro adafise nk'ikintu agwatiriza biragoye cyane ko yoshobora kuronka ideni mu mabanki cyane cyane mu bihugu bikorera atera imbere ngaha muri Amerika umuntu ashobora kuronka ideni ribaye yabaye ryo gutangura ariko nko mu bihugu bikorera atera imbere icyo abantu bakwiye kugira ni uko iyo hageze nk'umugambi wo gushyira umugambi icyumviro mu ngiro hari igihe ushobora kubyigirana wenyine ariko iyo nk'umutahe ubonye ko ufite icyumviro nicyo gituma icya mbere na mbere no kubanza ukacyandika icyumviro cyose ukandika ibikenerwa byose ukabona amafaranga azokenerwa hanyuma ukaraba uburyo ufise n'amahera ushobora gukenera kubwira ubishyire mu ngiro nk'ubu rero ubonye yuko hariho amahera uguze kugira icyo cyumviro kije mu ngiro icyo kintu rero niho umuntu ashobora kwegera abandi bagwiza tunga akababwira neza akabereka umugambi yateguye ibyo yifuza n'ukungena akaba akeneye nk'abapartenaire abapartners abantu bashobora kuza bakamufasha bakazanamo umutahe cyane bakegera hariho n'amashyirahamwe za microfinance hariho amashyirahamwe ariko araza hariho n'amashyirahamwe n'izi zo muri za UN babonye ari abantu baje hamwe bagize ishyirahamwe bagize proje ari umugwi atari umuntu umwe ariko ari umugwi aho amahera ashobora kuboneka iyo baje ka bugwi hakobaza ari umuntu
tubibutse inshuti mwese ko muri kamwe abandanya kumviriza ari radiyo nk'ijwi ry'Amerika turi kumwe na Damascene mwiriwe neza Damascene muratwumva Damascene muratwumva
ndamwumviriza mugabo sinatawe ibiganiro neza nzi ko mashobora kumusubiriza mu kugira ngo na kisinsanga ikiyate kili hagati sinashore kufata neza ijambo kumuti kujango mwenye nashore ya mshikiliza
Muri hega damasena imbele kwa nitu wa shikiliza tuibuta
ya
Muri hehe
Mwenye Afrika yepo
Afrika yepo akani kazina ninde
ya
akani kazina kawa ninde
Nirenganya
turiko tuvuga cyane cyane ku byerekeye ukuntu urwaruka gufashwa mu gutanguza ibikorwa byo kugwiza itunga urabona ko mu bihugu byinshi bikiri mu nzira y'amajambere y'urwaruka rwaje kaminuza cyangwa rwaje ari mashuri yose usanga kenshi na kenshi akazi kagorana ariko urwaruka kenshi na kenshi kandi abantu bose mu bisanzwe n'abakozi bose usanga bafite ibyumviro byiza byo kugira ngo bashobore kwitangurira ibintu bita business ariko naho bafite ibyumviro byiza kenshi haba intambamyi kuronka ingurane ikakuronka ico cyumviro cyiza ikanugufata uwo mwete no kurinda kugira ngo utangure ibintu bishasha ico nico nico turiko turayaga cyane cyane kubyerekeye ukuntu urwaruka gutangura kwiteza imbere eka se urwaruka gusa n'abantu bose eka naba bafite akazi keza bashobora kugira ibikorwa byo kwiteza imbere no guteza imbere abandi duga ku ijambo ikibazo cy'imbere turi kumwe na professeur Lionel Remesha
ndaramukije nakubaha professeur Lionel umutumire
yarakumva duga ku ijambo mukanye gato ikibazo cy'imbere
ego icyo kibazo cha macaje kibuga niko urazi nk'abantu tuba tukibato ingora ndasanga dukize bijanye no kuba woronka umutahe ubwo mu gihugu cy'iwacu ke ndi mu Burundi nko mu Burundi abagiyemo baba bamaze nk'amashuri aya kaminuza cyangwa ayandi mashuri makuru nk'abanza barahamagajwe gukora ikosa cy'iterambere kugira ngo biyungurane iyo bahize amashuri mugabo ikibazo nyamukuru usanga gihari usanga umuntu ashobora kwiga akamara na kaminuza adashoboye kurenga nk'ibihumbi bitanu cyangwa cumi ku mufuko urabona nawe igihugu cy'iwacu udashobora kurenga nk'ibihumbi cumi hanyuma umaze nka kaminuza ugahamagarirwa kwiyunguranya urabona n'ikibazo kiragoye cyane kiragoye ugasanga umuntu yamaze kaminuza aracasaba isaba n'uyu mubyeyi icyo usanga ari ikibazo kigoye ariko gusa yaba yakunda ko umuntu ashobora kurenga ukuntu yiyungurunganya akarenka uyo mutahe agakora ibikorwa by'iterambere byiwe byagenda neza
ikibazo
kigoreye naho usanga ataco ushoboye kubera usanga nyine kuronka ayo mafaranga kugira ngo ukore nako akabizinesi
ico kibazo cy'umutahe
usanga ari ingorane
icyo kibazo cy'umutahe turakigaruka ko na professeur Lionel Remesha ariko reka tubanze duhine ijambo kandi Richard mwiriwe neza
mwiriwe neza
muhiga Richard
turi mu Burundi
yego akandi kazina ninde
akandi kazina ni Bizimana Richard
Bizimana duga ku ijambo ikibazo cy'imbiro
ego cy'imbiro nari mfise noshikiriza nuko nko mu Burundi uri kuraraba twebwe tuba tukiri bato n'abandi hari igihe usanga tuba dufite izimviro kandi ivyimviro ugasanga birafise intumbero nyene biraboneka objectif ushaka gushikako ariko gusa kubera ko ubukene buhari mu gihugu c'u Burundi ugasanga birakugora kugira ngo uronke amafaranga yo kugira utanguze wa mugambi cyane naho ufite nka dukeya ukabura nk'ingene uronka ubundi mutazi kugira wongerereze
murakoze Charles Cadre ibibazo umushana he Lionel Remesha damasena na Richard Wosfu yavuze cyane cyane nk'ikibazo kimeze nka kimwe kuronka umutahe kandi ubukene butuma umuntu adashobora gutangura kwiteza imbere cyangwa gutangura imigambi naho iyo bafite icyumviro cyiza ariko Lionel Remesha hariho n'ikindi kibazo cyane rwose abasha gutangura umutahe kenshi na kenshi bataraba ko icyo cyumviro batanguje ari ikintu cyatangujwe n'abandi hariho ibintu kenshi bashobora kubanza kwihweza kugira ngo urabe ko umutaho ufise uzoba ingirakamaro mu cyongereza kenshi na kenshi bavuga ati ni SWOT analysis ukabanza ukaraba icyo urushije abandi ukaraba n'ibintu bimeze nk'ubu ibintu udashoboye ibintu ingorane ufise byose kabishira hamwe hanyuma ukaraba n'amasoko ukaraba ibintu byose bishoboka eko ukaraba n'abandi nk'abandi boba bamaze gukora ibyo bintu ibyo byose umaze kwishira hamwe ukabona ati uyu mugambi umuntu ashaka kwishira imbere aba bashinga ntayi babiri mubabwiye iki kuvyerekeye umutahinyi
egome icyo kibazo cy'umutahe ni kintu ni kibazo cyiza cyane murakoze cyane Damascene na Arusha ego SWOT analysis nkuko warubivuze yuko SWOT S ni strength ni nguvu ni kintu icurushije abandi njye ituma iyo uri kurandika umugambi n'icyumviro urandika umugambi wose hakiri kare hanyuma ukandika neza ibikenewe yizo bikura amahera bizogusaba uburyo ubufise cyanke ukabanza ukabyandika hanyuma ukandika neza n'ibyo ubuze muri SWOT rero hariho ibintu urushogoye nk'umuntu nk'umuntu umunyeshuri tuvuge yize nk'ibintu nkama nk'indimi nkama yize nk'igifaransa cyangwa icyongereza kuri universite ubu abuze ashaka gutangura kudandaza muri icyo gihe rero arashobora kubanza akiyumvira neza ni giki yoba afise kuruta abandi hari ibintu byinshi afise kuruta abandi nk'umuntu yize nk'ibintu by'indimi umuntu abazi kwandika neza abazi kwandika neza muri izo ndimi kuvugisha neza abantu icyo nacyo icyo aba ari ikintu
ubuziwe ego
ego hanyuma ashoboye rero kugira ibyo adandaza rero ashobora kuraba inzira ahantu ikintu cyose ashobora kudandaza tuvuge nk'ubu ashobora kudandaza nk'ibintu nko gufasha mu mashuri agafasha abanyeshuri nko kwiga neza izo ndimi cyangwa agafasha nk'amakompanyi amakompanyi menshi bamabandika amaraporo amakompanyi menshi bamabandika kuri ubuhinga bushasha bw'amawebusayite bamabandika ko ibintu bakora ashobora kubafasha akabagirira ibiraka ibyo byose bifasha bisaba bwa buhinga n'ubumenyi yize ashobora kubukoresha ariko ikintu nacyo nuko naho ugira umugambi munini ukawandika umugambi munini ntucushika ko uyu munsi nyine urandika umugambi munini hanyuma ugashandika ingingo amagoals ukandika ingingo ku ngingo ukungena ibintu zogendera bishikira ibintu ugenda bukebuke urashaka kuvuga nk'umuntu ashaka nko kuvuga ko azoshaka ko korora inka cyangwa azoshaka nko kugura amaresitora icyo kintu ashobora gutangura nk'ubu akorora nk'inkoko akatangura ku bintu bitoyi akuramo inyungu akagenda arongereza akagenda arongereza hanyuma abandanyije icyo gikorwa aho rero naho igikorwa kiriko kiragenda arashobora gukorana n'amabanki akabereka ehe ndafise igikorwa cya mbere kiriko kiragira ndiko ndarimisha ndiko ndagira ndiko ndorora hariho abo ndiko ndagirira ibiraka iyo ugiye kuri banki ukabereka yuko wamaze gutangura igikorwa aho barashobora kuvuga okay reka tumuhe na makeyi turabe ko icyo gikorwa yo kibandanye
turetse amabanki ga Lionel Remesha abagwiza tunga hariho abantu benshi baba bafite amafaranga menshi eka bashobora no kwinvestisa ku muntu afite icyumviro cyiza nk'icyo ibyo bintu ko bitabaho cyane rwose mu bihugu byacu nuko biri
ego icyo kintu ni kintu ni ikibazo nacyo ne kimeze neza cyane kuko kenshi mu mico y'iwacu nk'ibintu byo gutanga imitahe urumva kugira umuntu aho umutahe uyundi hategereza kuba icyizero icyizero yuko uyo muntu ibyo ariko aravuga ko azobishikako ariko aradandaza akavuga jende umudandaji iki nshaka kuzogikora hanyuma umuntu akamuha umutahe urumva icyo cyizero nicyo iyo gihari cyanke iyo hari amategeko afasha kugira icyo cyizero kiboneke abagwizatunga barashobora gushyiramo imitahe nk'ubu egome
icyo cyumviro cyo kwizerana no gushikiza icyumviro gikomeye cyo kudandaza abantu bose bashobora kwizigira turakigaruka ko ariko rugomba mbehe ijambo kandi umunywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe soter Miriwe neza?
Miriwe.
Miriwe neza soter. Muri higa soter.
Ni twakwiza soter ndi Bujumbura mu Burundi.
Yego, murafite ikibazo murafite icyumviro?
Ni icyumviro nagomba gutera na cyane cyane mvuga ku bijyanye n'impu zo kuronka umutahe cyane cyane hafi kugwaruka no mu gihugu cyacu.
Yego.
Biragoye ko abagwiza tunga batwizera kuko ubwati atakintu na kimwe urakora kibonekana nibumva naguha amahera yanjye uzavuye ahombye avuga ati wowe banze ubwire ibyo ukora ndaguhe mbona n'ukuntu wunguha kugira ndaguha amahera yanjye kuvuga biragoye kuduha umusasi hanyuma ikindi cya kabiri ndagira mvuge ni ku bijyanye no kuronka umutahe bavuze ngo twohera ngo kutu duto duto ariko ubuntu ikintu ntashima kugwaruka mbona ni uko benshi usanga bahamya guhera ku bintu bikaze cyane by'amahera menshi kandi ibyo bito bito nyine ari byo ushobora gukora uhereye no mu muryango wanyu hari ibintu no mu Burundi tuvuga ngo kubitsa ugasanga uhereye nko ku mbene cyangwa inkoko bakubikije ugasanga irakugirira akamaro nije shofasha kuko abantu bavuga ati guhera ku tuntu dutoya ngo ihakizamo bakaca biranda ntibashyiremo ingufu n'utuntu dutoya uraduhera kugashyira kure.
Yego, murakoze kwizera Soter. Reka duhe n'ijambo kandi Frederic umusiyantere yonere araba bishyurira rimwe. Frederic, muriwe neza?
Muriwe neza, Frederic nkundikije.
Muriwe neza, muri hega ya Frederic, mutwibutse?
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Bujumbura, kandi kazina?
Nishimira Imana Frederic, mukwishyira mu gihe cyo mu nzu twiteze imbere.
Yego, ni byiza cyane rwose, murafite ikibazo, murafite icyumviro, turi kumwe.
Jecho nagomba kubanza gushikiza urumva kimwe n'ikibazo kimwe cyumviro igihugu cyacu uri kuraraba dufatiye kwiza urukundo rwaraheze mu banyagihugu bo mu gihugu cyacu kuko nk'akarorero iki gihe iyo umuntu ariko aragerageza kwiyungunganya kugira araba ukungene yoshobora guteza imbere cyangwa yashyire nk'utuntu kudushyira hamwe kenshi iyo uri kuradodo rubabwira abantu kindi ko ndakora uku yiraba ukungene bufasha mbere washaka n'aya baminisiteri usanga bigejwe usanga rimwe rimwe bafatira kuri nkunzi ku kimenyane cyangwa ku mugambwe uwo urimwe ubuherereyemo ntibashobora kugufasha urumva utari muri bo kuko nk'akarorero rero ushobora gutanga genda umuntu sishyira hamwe ujya wakoze mu mazu ndiko ndafasha kenshi naragerageje kuca henshi ndabura umuntu yofasha mu nyuma turavuga ngo turagira ati mpindura umukenyuro ndagira umugambi wo guhingura utuntu tw'udusabune urazi nko mu gihugu cyose nta munyagihugu n'umwe adakoresha isabune aho hose nkagerageza kwegera abantu uraba ukungene mwodufasha arabuze n'umuntu n'umwe ushobora kudufata mu mugongo iyo hagize naho ugira ngo agufashe uzawumva amatelefone ngo abo bantu bava inyuma ngo reka ngo turi kumwe nabo urorero bwinshi umuntu yo gutanga gurekanwe ntiyari umugambwe ntituri kumwe nabo kandi ubona ukuntu atubaza nagira umuntu yoraba ukungene umuntu akagerageza kuraba ukungene yotera imbere hanyuma akagaruka rwa rukundo mugore kiri utangaza ni ukubera aha mu gihugu cyacu abantu benshi barasenga Imana by'ukuri abantu basenga Imana y'ukuri cyane ko tubona Imana ijambo ry'Imana itubwira ati dukundane ukunde mugenzi we nk'uko wikunda wenyine nibwo ugasanga abantu benshi bishinga gutunga bonyine ugasanga umuntu afise amazu menshi amamodoka menshi meza meza mubwo wumva agira ati kimpa no muri yoni n'umwumva niko niyunganya mu buryo ntagufasha nta nakimwe akwaza no bazuwa mutumire mbo wabafise umutima uwe kugire bumvishe nk'abantu bagifise umutima w'urukundo wo gufasha kumwe ni bushika mu banyagihugu bato bato kugi bashobore kubafasha mu migambi yabo kuko urumva ni kwa kundi urumva bamwe bavuga ati munda harari nzara hakazinduka inzigo urumva ntituzokwigira kugira imbere mu gihugu cyacu umwanya hataraboneka urumva abantu bafise urukundo kuri twebwe abanyagihugu bato batuma tuba dushise umugambi wo kunyumwe nganya kugira tutekaje imbere murakoze Imana ibaheza
murakoze Frederic Nshimirimana ikibazo gihambaye ariko nibaza ko na Lionel icyo kibazo ataza gushobora kugitorera umuti ikibazo cy'urukundo urukundo reka ibintu bisabwa kugira ngo uronke ntituzi rero kuri ibyo bintu ari ibintu biri ahantu hose ariko n'ikibazo kigoye nashaka Lionel mesha mutamwe mu ishuri ikibazo cya kwizera Soter we bavuga ati nyabuna kwizera na biragoye abanyamatungo ntibashaka kubaha ntibashaka kubizera kugira babahe ingurane, ariko ni bimwe twavuga mu ntango ko kenshi na kenshi umuntu azanye icyumviro cyiza mu bindi bihugu bibanze gutera imbere, si banki gusa mu hideni eka n'umuntu ashaka guteza imbere abandi no kwiteza imbere nawe nyine, kuko nk'umwabivuze Lionel ashaka kuba umupartenaire muri icyo cyumviro cyashaka cy'ukudandaza, ugasanga kenshi na kenshi baratanze ingurane. Ibyo bintu ni kuki bitabaho hariya, nicyo kibazo cyo kwizerana cya kwizera soter eka mucyo mujana kuri cyo kibazo cha Frederic Nshimiyimana nawe nyine avuga ati nyabuna naho umuntu afite imigambi myiza urukundo rurakenewe.
Ego mu bintu mu migambi uri kuradandaza ibintu byo kwizerana ni ibintu bikomeye cyane, kuko iyo umuntu ariko arashira yari karadandaza akora ibikorwa icyo kintu iyo uri gusaba amahera y'abandi, abo bantu ifoko bagira icyizere yuko amahera yabo bashizemo bashobora kuzoyaronka azogira igihe umuntu yabasubiza. Kuko abantu kenshi iyo bariko bararondera nk'amahera bateza kubona yuko ayo mahera ni ikintu uri kurakoresha amahera y'abandi, icyo kintu abo ufiteza kugira responsibility teza kuyakoresha ukayakoresha neza cyane, kandi ukagerageza ayo mahera ukanayabasubiza ku gihe mwavuganye. Kubera icyizere burya icyizere haramara bigifata umwanya kugira umuntu ashobore kwizera uyundi, ariko icyiza ni uko umuntu uragerageza ufise icyumviro cyiza kenshi nk'aba entrepreneur abadandaji basi icyumviro cyiza ni nk'ibyo Frederic yavuze, uragerageza ariko uramiza ko urashobora kugenda ahantu ho gusaba abantu gukorana ntibategere neza icyumviro ushaka gushika ko washaka, hariho n'abakubwira ko icyo cyumviro atari na cyiza, ariko igikuru si uguca ngo uheba icyo cyumviro, uzi ko uyo mugambi ari wo, uzi ko uyo mugambi ari wo, naho hogira abakubwira ngo uyo mugambi si mwiza canke amahera dufise canke amahera dushobora gushiramo, ibyo ntibiguce ntibice intege n'umuntu n'umwe.
Icyo ni icyumviro gihambaye cyane rwose, kudacika intege ni ikintu gihambaye cyane rwose, ukabandanya n'igihe baneguye uyo mugambi ukamucabereza avuga ati repackage it, sivyo? Subira unonosore ukundi gushasha ushe mutunduke duke mugabo wamaze kubona icyumviro cyiza ukakibandanya, ibyo sivyo?
Ego me, icyo ni ikintu gikomeye cyane, kuko iyo hageze gutangura kudandaza hari igihe naho ba wamaze kwandika icyumviro cyawe ukagenda ku wa mbere akakwankira, ariko nahakwankira igikuru ntabe umwansi nahakwankira igikuru urumviriza neza igituma yakwankiye, hari igihe ashobora kukubwira ngo ukamubaza okay naho unyankiye none ibi bintu wabishaka gute wabibona gute, hanyuma ugasanga guhaye ibindi byiyumviro ushobora guca wongereza ku byo wari ufise, ku buryo ugiye nko kuyundi kubabwira uyo mugambi wawe ukababwira umugambi wawe n'impanuro wari waronse ukongerezamo, ugasanga niko imihora ihaye yuguruka. Icyo kintu usanga ari ikintu gikomeye cyane kenshi aba entrepreneur abadandaza kenshi bateza kwamizako
kudacika intege.
Egome
ni kimwe gihamba cyane rwose, tubibutse inshuti mwese ko muri kamarabandanya kumviza iradio hejuru ya Amerika, turi kumwe na Sabato muriwe neza.
Muriwe neza radio y'i Amerika.
Muriwe neza ni Sabato irindi ninde?
Irindi nitwa Sabato Israel ndi hano abantu bitinya gatavu mu murenge wa Mubuga mu karere ka Karongi mu Rwanda.
Yego Israel karibu mu kiganiro muri sanga murafite cyumviro mu kibazo.
Ni kibazo.
Yego.
Nashaka kubaza ese ko hariho abashomeri benshi urugaruka rudafise akazi kandi bamaze igihe kinini mugabo ariko bameze, kandi nabo barashaka kugira ngo bagire icyo bageraho baronke amahera cyangwa babagwiza atunga cyangwa abaherwe nk'uko tubyita mu Kinyarwanda, ese bo mugabo kugira ngo bazagire ku nzozi zabo zo kuba bagwiza atunga cyangwa abaherwe mugabo bokora iki, kuko ni abashomeri kandi barafite imbaraga ariko barashatse impande zose kugira ngo barebe ko hari icyo bogera ko ariko barahebye ntakintu bagira ko kandi barafise ubwo bushake kugira ngo nabo bazagire ku nzira zabo zo kuba abagwiza tunga bakora iki kugira ngo babe bo banyura mu zenzira. Ikindi kibazo cya kabiri, hari abantu cyangwa urubyiruko rwamaze kugera cyangwa rwaruka nk'uko byita mu Kirundi, bamaze kugera ku bushobozi bukeya, barafite fondation noya y'ubucuruzi cyangwa business mu bice byo mu cyaro, ariko mugabo urasanga uko babonye mu mwaka umwe ni ko babona mu wundi mwaka ni ko babona mu mwaka gatatu, nta ntera bagera ko ntacyo biyungura ko ibicuruzwa sise nibyaguma kuba sise imyaka yose. Naye kugira ngo azogere kuri izo nzozi zo kuba yaba umugwiza tunga amenyekane mu rwego rw'igihugu cyangwa rwa karitsiye cyangwa rw'akarere cyangwa rw'ikomine, yabigera ho gute mugabo ko ashaka kubigera ko ariko clientele ugasanga ntago ziguma ziyongera, arakomeza kuguma gutyo gutyo kandi ashaka kugera ku bukire, iyo abikora gute mwamugireye inama? Murakoze. Ni Sabato Nyagatovani Karongi mu rusengero rw'Abadasenga.
Murakoze Sabato Israel. Ibibazo byiza cyane rwose. Reka duhe ijambo kandi Daniela. Mwiriwe neza Daniela, mwatwumva?
Yego, turabumva.
Muri hera Daniela?
Ndi mu Rwanda mu karere ka Nyamasheke mu murenge wa Ruharambuga aho bita mu mudugudu wa Nkomera.
Akandi kazina ni nde?
Nitwa Nsabimana Daniel.
Nsabimana, murafite ikibazo cy'icyumviro?
Ndabanza gushima vyo mbere na mbere kuko ni radio nziza duhuza.
Yego, ni vyiza cyane rwose, urakoze gushima.
Kandi tubashimiye kuri topic nziza mwatoranije kutugezaho.
Murakoze
cyane.
Yego.
Ndagira mbaze, ese ko urwaruka ruri kuba rwinshi kandi imirimo ikaba mikeya, ni iki bari kudutegurira nk'urwaruka ko tubona urwaruka mu ibi bihe ari rwinshi cyane pe rwose kurukuruje neza imirimo biragoranye? Ikindi nabaza, ndabaza se ko abantu bashaka gucuruza ariko imisoro ikaba myinshi kurwaruka kandi biriya bikaba bica intege kurwaruka, ese hari icyo murutegurira? Saa murakoze.
Murakoze cyane rwose Nsabimana Daniel ku bibazo byiza namwe. Reka Lionel Remesha dutangure ku bibazo bya Sabato Sabato Israel. Baza cyane cyane ibibazo bikomeye cyane rwose by'ukuntu urwaruka rwagerageje kuva kera ariko rusanzwe rwacitse intege, ubwo rwaruka rwokora iki ko rushaka kwiteza imbere nago ariko bikaba bitarashoboka gushika ubu bamaze imyaka myinshi muri iyo situation? Ikindi kibazo babaje akaba avuga ati mbega urwaruka rwatanguye ivyo budandaji cyangwa kwiteza imbere ariko ugasanga bari hahandi ntahandi baja, aho nibaza ko ariho na bya bindi bavuga ko kenshi na kenshi ni uku kuraba n'indi migambi aribyo bita diversify. Duga ku ijambo Lionel kuri ivyo bibazo bya Sabato bwa mbere na mbere, hanyuma turaja ku bibazo bibajijwe na Sabimana Daniel.
Ego mecane. Ego ikintu ibintu ica mbere na mbere ugwaruka nshaka kwanza kuroremesha, ni haba hari abari ko batwumviriza, nashaka kwanza kuroremesha nuko ikintu mbere na mbere nuko nk'ubu umuntu afise nk'iciyumviro cyo kudandaza, ikintu cya mbere noshimikira ko nuko ugwaruka aho ruri hose ubu wotangura kuza rurahura n'urundi gwaruka, hanyuma bagatangura bakaza baraganira ibyiyumviro bashaka kudandaza. Icyo kintu ni ikintu cya mbere cyama ari ikintu gikomeye iyo abantu bama bahura bagatangura bagashyira ibyiyumviro hamwe, naho baba baratanguye bagatangura bakaganira ibyiyumviro bakumviriza ibyiyumviro by'abandi biri bagashikiriza nabo n'ibyiyumviro byabo, hanyuma bagatangura bagashyira iyo migambi yabo mu ngiro. Haba amaze gushyira imigambi yabo mu ngiro bakabona yuko ego tuguma tugerageza ariko hariho hari igihe bahomba, urumva uriko uradandaza uguhomba kurabamo, ariko igikuru ni kwama abantu baremeshanya cyane cyane abadandaji hamwe bagakorana n'abandi washaka bagakorana ibikorwa n'abandi bakaca hamwe, kuko nk'ivyo nk'uko twatangiye kubivuga nuko hari igihe ugiye kurondera nk'abantu babafasha acanke amashirahamwe afasha, hari amashirahamwe menshi ashobora gufasha ariko adafasha abantu ku muntu ariko bashobora gufasha nk'umugwi w'abantu uje uri hamwe bakavuga reka reka tubafashe gatoyi aba batangure igikorwa bagishire igikorwa cyabo ahabona
hanyuma mukanye gatoyi ku kibazo cerekeye nka urwaruka rumaze gutangura ibikorwa byo kwiteza imbere ariko ugasanga imyaka ibiri yaheze itatu irahize uracari hahandi abaguzi ntiwongerekanye ika umutahe umwimbu nti wiyongeye nkuko bavyibaza hoko gukimukanye gato cyane
ego nkuko gwaruka rero rumaze gutangura ivyo ivyo badandaza basho kuraba tuvuge nkuko hariho nk'amategeko ariho nk'amategeko usanga atuma badashobora nkuko kongereza rudandazo rwabo ikintu gikomeye nuko kenshi nabo ne bokwegera abo babaserukira abo batwara bakabibamenyesha bakamenyesha yuko ingorane zihari bakamenyesha ingorane intambamyi bahora bagira nko kuronka amadeni mu mabanki nko kuronka intambamyi ari nk'ibintu by'amakori basa makori manini cyane bari ha canke hari ibintu bya ruswa byarenge bakabishikiriza abakuru kugira barabe yuko ibyo bintu byogabanuka kugira bashobore kwakurira akoyoko kurasho gusanga nkabo ibihugu bishobeye bikabagabaniriza amatagisi abo urasho gusanga baciye bongereza imitahe hanyuma ibyo badandaza bikongerekana washaka bagahinduka n'abakoresha ugasanga n'igihugu kirahatoreye kirahatoreye ikintu gikomeye cyane
yego me iyo ni nyinshi nziza cyane rwose ku kibazo cyabajijwe na Daniela Nsabimana reka duhe kandi ijambo abandi banywanyi bya radio ijwi rya Amerika turi kumwe Jean Long mwiriwe neza
neza bavandimwe
mwiriwe neza muhiga Jean Long
Kigali ndera hano bita ku mukuru ngo niho mpagaze
ya kandi kazina ninde
zina ni twa Zarongo Kurutusi
ego duga ku ijambo kibazo cy'imbyo turiko tuvuga cyane cyane ubuntu urwaruka rwo kwiteza imbere Tiko tuvuga cyane cyane ukuntu urwaruka rwo kwiteza imbere gutangura ibikorwa byo kugwiza itunga kwiteza imbere urwaruka rukaba abakoreshaho kuba iminsi yose bariko barafata amafaranga y'impica ntikize cyangwa bakava no mu bushobozi duga ku jambo
noneho icyo ngewe na gitekerezo cyanjye nabitangaho
yego
muri iki gihe ndabitewe n'iterambere turimo hari ibikorwa bimwe na bimwe urubyiruko rwajyaga rukora wenda nko mu myaka nk'icumi ishize usanga nko muri iki gihe bidashobora kuza kuba biboneka nk'ubu ngubu nabaganda nk'abantu batuye mu mujyi wa Kigali wasangaga nk'umwana wenda warabagahijije amashuri yiwe wenda akabona iwabo nta kuntu bimeze akavuga ati reka mfate indobo y'amagi se cyangwa mfate ubunyobwa ngende nkwirakwiza hirya no hino mu bantu bagiye batandukanye wenda mbashe kuba narondera amahera ariko ubu ngubu muri iki gihe ni ibintu bidashoboka habe na mbese ukibaza ati nimba ndangije kwiga nkaba wenda iwacu nta gishoro wenda bafite ngo wenda babone n'amafaranga makeya nzajya se wenda ku mashanse njye kwiga akazi k'ikiyede ubwo ni nka nyinyabona sinzo yamarira mu kazi wenda ikindi kintu navuga ku bandi bari batuye wenda nko mu nce z'icyaro wenda wasangaga wenda cyane cyane wenda bibanda nko ku bintu by'uburimyi se cyangwa ibintu wenda ugasanga nk'umwana aguze nk'inkoko yamara kugura inkoko se cyangwa akagura izo nkwavu wenda akazizana akazishyiraho se cyangwa akagura nene ariko ubu ngubu muri iki gihe ubworozi busaba ko ari umushinga uhambaye kuko icyo gihe udafite inzu uzarazamo inkoko ntabwo ushobora kuzarana n'inkoko mu nzu ngo bazabe babikwemerera cyangwa sihende ikindi navuga kijyanye no ku buhinzi ho iki gihe rwose ubutaka bwarashize abantu baratuye ku ubutaka usanga abantu babutuyeho cyane kugira ngo rero none uzapfa kubona ubutaka bwo guhingaho nabyo ni ikintu kigoye cyane ibitekerezo byanjye byari byo ngibyo murakoze
Jean Long ibibazo Jean Long ashitije n'ibibazo bihambaye cyane rwose ibibazo bivuga ko hariho ibintu byinshi bikorwa byo kwiteza imbere mu kigihe bitogenda neza kuko ibyo byashoboka mu myaka iheze nibyo ashikirije cyane cyane ariko nk'uko twabivuze no kuraba imbere gutanguriza ibikorwa byo kwiteza imbere no kugira ya analyse twavuga ukaraba ikintu kizashoboka nk'uko namwe Lionel mwabivuze mu kanya gato ariko muhinshu imbere yuko duhe ijambo kandi n'undi munywanyi Thierry duga ku ijambo mu kanya gato
ego nk'ibyo hariho ego uko imyaka igenda irahera hari igihe hariho ibyo urudandazwa bigenda birahinduka ariko hariho urudandazwa wamarukenewe nk'ibintu mwavuze nk'ibintu byo kurima n'ubworozi ibyo bizokwama bikenewe naho hazoza ubuhinga bukomeye cyane kuko abantu bategerezwa gufungura aho bari hose icyo kintu ni kintu rero bikomeye abuze n'ikibazo tubwe nk'amatongo yabaye makeyi nicyo gituma ariko nk'ubu nk'umuntu afite itongo rito akwaririma ryonyine ashobora kuja hamwe nabo byegeranye bakunga umugambi bagateranya ayo matongo hanyuma bakagira umwimbu hamwe nicyo gituma n'ibintu byo kudandaza hari igihe umuntu ashobora kubona yuko byoba byiza kwigirana urudandazwa ariko hari igihe usanga byofasha ukoranye n'abandi
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Thierry Niyoneza Niyoneza twibutse akazi na kikirundi akandi kazina Ego me murafite cyumviro na Ishakiye cyane
Ego cyumviro ko mbere kirimo n'ikibazo ntangura mbere ndabashimira mwe kishikira n'umutumire kubera ko uyu munsi Afrika yacu mbere n'u Burundi hanini twize no gwaruka rero niba twe gwaruka tudafite ibyumviro birashe zigushobora kwiteza imbere kashomeri kadama rero nari gituma njye umuntu ariko aratubwira ndamukengurukire rwose hari akantu mwamubajije ngo none ngo ko imigambi hari igihe bayitangura hamba bakama andi mwake rero ngomba ndamubaze mbere nanjye ko ibyo bintu bishika ugasanga byakuze kaguma kahandi umwimbu ntuduge kandi ubona ko ari umuntu atekereje buriwa ntabwo iyo bayibaza ko byaba byanduruka kukure kubera ko usanga hari igihe umuntu yashinze proje kubera ko yayifatiye kuri sanaka agacaraba na nyine yabikoze ntabwo atagomba kujya kuko nyine akagira ubumenyi yabikoreye ubwikarane imbere ntabwo ari cyo kubera ko ni ibintu takuye muri bo ariko yaboneye kubona cyabwiye rero nagomba kumaze ubumenyi buke kubera ko turiho turavuga ibintu nabona ndabona ishuri ya fondamentali yo kandi irimo inyigisho ubona zituma umuntu ashobora kwiga ibyo bintu byo gushobora kwishyiriraho amaporojegite urabona iryo shuri riho mugabo ikibazo ni iki ko noneho ishuri riho kandi ikabisohora abanyeshuri benshi none habuze iki kugira ngo ushobore kubona abazini badahamo kugira bashobore gukora amaporojegite yambere mwe nkibwira ni burya hari ikindi navunira akaguha abategetsi hari akantu kaba gahajemo kubera ko utaguha diporome umuntu ugaba ukayiha umuntu atashoboye kugira puratike ngo mubone uko bimeze womenga hoba umwanya bakaba bakagenda sati bakagira poroje bakayishyira mu nzandi cyangwa bakayishyira mu nzira ariko kandi yende fote akaguhe n'uguharuka hari ukuntu dushyize akagorane ugomba kuyishitura abandi mwese atabona bakwiye kwibaka ariko twumva umwanya biboneka neza ariko twakora byinshi
murakoze cyane rwose nahishimiye Thierry ibibazo byiza eka nakaguhe muvuniye urwaruka eka n'abatetsi bajejwe cyane cyane inyigisho zo kwiteza imbere Professeur Lionel Lemesha duga ku ijambo ku kibazo cya ku bibazo bya nahishimiye Thierry mu kanya gato cyane rwose nabona akanya kihuta
ego ikintu icyo ni ikibazo cyiza cyane kandi urabona cyane cyane ko turiho turavuga ibintu byo gufasha ugwaruka hamwe n'abandi bose bafite icyumviro cyo kudandaza nuko cyane cyane umuntu iyo afite icyo cyumviro ntabyikora na wenyine nicyo bituma ateza kuronka abamuremesha cyane cyane nk'ubu yabuze nko mu nyigisho barashobora kuba babyiga ariko ntibabibone ntibaronke umwanya wo kubishyira mu ngiro aho rero hashobotse nk'ubu nk'aho ayo mashuri bashoboye kwegera nk'amakompanyi asanzweho bakereka abanyeshuri ndibuka kera narigeze nkiri mutoyi hari igihe twigeze kugenda kuraba ihinguriro kera nkicega mu mashuri mato twagiye kuraba ihinguriro rya Verundi bagikora amacupa mu Burundi canke kuri Brasil kuraba kumwe n'ibintu bikorwa mu ihinguriro nk'ibintu nk'ivyo bashobora kufasha nk'abanyeshuri bakaza barajana abanyeshuri bakaraba amahinguriro hari kugira kubera ivyo bituma umunyeshuri ahari atangwa kubona ukumbe n'ibintu bikorwa icyo kintu cyaba ari ikintu kimeze neza abantu bakabona ukumbe n'ibintu bikorwa kuko hari ibintu wigira mu ishuri n'ibintu wigira ari uko ubibonye
hari ni ikindi kibazo gihambaye cyane rwose kigumye kigaruka kivuga ati none nk'ugaruka abantu batangumaze gutangura ikoba vyiterambere ugasanga bari hahandi ingwane ziba ziri hehe ni mwezi kuvuga ngo diversifier cyane ingwane ziba ziri
ego ingorane rero igituma kenshi baba ari handi ni nkuko yabuze yuko umugambi ari gihosha gusanga kenshi abantu batangura ibyo kudandaza babitangura ari kubera babonye abandi babigize
icyo ni kibazo gihamaye cyane
urumva umuntu ari abantu benshi kudandaza babona wumva ngo hasigara amahera mu matomati umuntu agaca atangura kudandaza ibyo yumva ngo hagiye amahera mu masima umuntu akaja mu masima ariko iyo hageze kudandaza urabanza ukiyumvira icyo wewe nyene wifuza icyo ushaka ikintu ushobora kumva yuko muri wewe ushobora gukora ijoro n'umutaga kuko hajya iyo uri umudandaji utegereza kumva yuko icyo kintu toye
iyo muri wewe yego
ushobora kubikora ijoro n'umutaga
yego tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza radio hijwi ya Amerika turi kumwe na Abdul miriwe neza
Mwenyeza Freti.
Mwenyeza akandi kazi na Abdul Ninde.
Ni sabga.
Mrafikiwa zo icyumvira mukanye gato ndabona kanya kihuta.
Murakoze ndi mu karere ka Rwamagana inara ya Burasirazuba ho ni mu Rwanda.
Yego.
Ye ikibazo mba nibaza kandi ko nundi wese nk'urubyiruko yakwibaza.
Mhm.
Ona hari urabona ko urubyiruko rwo muri kigero rwugarijwe n'ubukene kangahe kwijana.
Mhm.
Ariko umuntu aramutse abonye nka agafurunaka ya afite nk'igifurunaka yajya gutangiza urabona kuri iki gihe ibintu by'imisoro biri hejuru cyane ye nta ndibaza nta kuntu bajya bagabanya bwo ku bantu bagabanyiriza imisoro ku bantu bagiye gutangira kuko hari igihe ujya gusora wajya gusora wareba ibintu urimo gusorera ugasanga imisoro ikubye igishoro cyo watangije donje ndibaza cyangwa se n'undi wese arifuza kuba wenda ku rubyiruko ruba rukiri hasi rugiye gutangira kuba rwajya rugabanyiriza imisoro kuko imisoro cyane cyane nibyo bintu bisigaye bigora abantu murakoze
cyane rwose Abdul Nisabwa reka ni jambo kandi Leonce niwe neza
mwiriwe
iya kandi kazana ninde Leonce
ndenza ko
muri higande ndenza ko Leonce
ndemugisagara cha Bujumbura
ikibazo cy'umviro kanya karagiye mwihute ikibazo cy'umviro
murakoze none kumpa aka karyo ntangwe gusuhuza by'umwihariko abamenyesha amakuru bishwi rya Amerika
murakoze muri neza turagusuhuje natwe
Imana ibarinde pe hama ikibazo cyanje ni mpungenge mbona mugwaruka go mu gihugu cy'u Burundi ukuntu bamwe n'abandi bahendwa aho boje tugafata kujya hamwe twebwe nyine urwaruka tukiyungunganya mw'ibibi cyangwa biya byo by'umashyira hamwe cyangwa kudandaza utundandaza duto mugabo ingorane ziri mu gihugu cy'u Burundi sizindi nuko bamwe n'abandi bahendwa ko bakajya mu migambwe noneho bagaca bakoreshwa ibitari byo basanga ko barakoreshwa makosa kandi atanibyo ariko barabonamo inyungu ari kugira gusa bateze imbere cyanke abariko barabahenda nizo ngorane mu gihugu cy'u Burundi dufite
yego reka icyo kibazo tugice hirya no hino reka n'umushyira nawe twatumiye professeur Lebesha Lionel reka ariko tubanze duhe ijambo kandi na Ndayisaba ndabona nawe nyine yaturindiye Ndayisaba muri neza
Niyo
neza?
Niyo ndarakurikiye.
Muri hehe?
Nisanzwe ndi tura mu biteranyi n'ara mu yinga.
Duga ku ijambo ikibazo cy'imviro, mukanya gato ndabona kanya kihuta.
Je n'ikintu navuga no kubashima cyangwa se navuga niho guterera icyumviro.
Yego.
Vuga icyo nk'uko mwatubwiye icyo mbona byema, ngerageje kuraba ndacyo ubwoba muri bintu n'ibyo twakora kuma bibandanye protekira buri kiratambuka kuko hari uko nk'ubu abantu barashumera ku kiringo kireki naho n'abatoya babo bagerageje nko kubarabira ko bari mu yandi mashuri bacyo basigara babona ko bitakwiga akamaro bigifite kimwe no staba nkaho batumire wagerageza kuzabara aba uburyo bashobora kuzabara kuzanya abantu bashomereye bakaba kandi bita ubwenge mu bintu bijyanye na business kuko bamwe bashobora gutanga bitewe no mu bikata bitandukanye batashoboye kwiga ibintu bijyanye na business neza bakongera akazi harabambahimiza gose babereka yuko gukorera hamwe aricyo kintu gishobora kuba hari icyo kibagezaho kubera yuko babandanije gutyo nta kintu bashobora kugera ku mukozi cyane.
Murakoze cyane rwose Ndayisaba Professor Yvelle Lemesha Abdul ashikirije ikibazo gihambaye aho bavuga ko imisoro ika ica intege nk'abantu bashaka gutangura nk'urwaruka rushaka gutangura ibikorwa byo kwiteza imbere Leonce wewe ndeza ko akabavuga cyane cyane ku byerekeye ika urwaruka rukoreshwa n'abanyapolitike Ndayisaba nawe akaba tanze impanuro ikaza ukuntu ugaruka kuvyifatamwo no guhimiriza gukorera hamwe kugira ngo rabe kwiteza imbere tuga ku ijambo ku nyishu yabo bashinga nayo batatu kandi niho tuza kusozera ikiganiro cyacu tuga ku ijambo.
Ego ego ico kibazo cyo kurondera imisoro imitahe cyangwa amadeni ico ni ikibazo ico camari ari ikibazo nyamukuru ku bantu bose badandaza aho baherereye hose. Ikintu nk'ibyo twavuze yuko umuntu urabanza ukandika umugambi kuraba umugambi wawe icyo ushaka gushikako ko ari umugambi wawe cyangwa ari umugambi wabonye ku yundi igikuru urabanza ukandika uyo mugambi ubona icyumviro icyo ushaka kudandaza y'ibintu uzobikura abantu muzobikorana bizosaba amahera angahe amahera uburyo ufise n'ubuhe aho utegekanya gukura uburyo ni hehe hanyuma ukabyandika ariko icyo cyumviro ikindi nacyo nashaka no guhimiriza urwaruka n'abandi bose bafite icyumviro cyo kudandaza ni ugutangura kuganira kuko kenshi abantu iyo bariko baraganira iyo murandaba abantu kenshi ntibaganira ibintu byo kudandaza kenshi abantu baganira ibindi ntibaganira ibintu byo kudandaza. Kudandaza ni ikintu gikomeye kandi n'umuntu wese naho yaba asanganywe akazi ariko akabona amahera mubanye make amahera yo kuba hatanga kuba make aje kugira nawe n'icyumviro cyo kudandaza hanyuma akazi araganira n'abandi. Ibyo rero bisaba yuko umuntu muri twewe twatangira tukaza turi turahindura ukungene twiyumvira tugahindura inyumviro tuvuga okay ubu reka ngerageze kwiyumvira nk'umudandaza. Hari uwavuze yuko inyigisho umuntu yoraba kumwe nashobora nawe kuzarongereza ehko nk'izo nyigisho umuntu arashobora kuzarongereza nk'izo nyigisho nyine za business akongereza akazari yigisha buhoro buhoro ashoboye gushikira ubuhinga bwa none bw'ama website harimo arama information isanga arama information hari ari kwagusa ariko ikindi naco habonetse naho baba bariko baragirisha barigisha abandi uko umuntu ashobora kudandaza icyo nacyo ni ikintu gikomeye.
Uravuze ikintu gikomeye cyane rwose guhindura ibyiyumviro nka kumwe avuga ati paradigm shift ugahindura ibyiyumviro kenshi na kenshi kwivuga si byiza mugabo nk'umurudandaje nk'igihe uri kurasaba umutahe ni ukwerekana ingene wewe ari wewe ushoboye ubwo rudandaza uriko urashyira imbere ikintu rero ijambo nyamukuru mu gusozera mubwira urwaruka rwahora rutinya twavuze ko gushyira imbere ikakubahuka no gufata risike bikomeye cyane rwose ijambo rya nyuma kurwaruka rutwumviriza mu iki gihe tuga ku ijambo
Lionel. Icya mbere ni ukuremesha urwaruka
n'amasegonda 30
ufise icyumviro cyiza yamize ko ntihagire icyo atinya agerageze ashike ku cyumviro yifuza gishire mu ngiro.
Professor Lionel Lemesha ndagushimiye cyane rwose ku nyigisho twunguranye n'urwaruka rwariko rwumviriza ikiganiro muri sanga cyo museka n'abandi bose bashobora kuba bumvirije ikiganiro. Ndagushimiye cyane rwose ku kanya watoye twakuzinduye aho iwanyu i Los Angeles aho muri California ni haracyari kare. Turashimiye kandi na engineer yego turashimiye na engineer tukaba dushimiye na Fatuma Karara yadufashe kugiranya ikiganiro. Turabashimiye inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu muri sanga cyo muse mugire amahoro n'umugoroba mwiza mubandanye mwumviriza ibiganiro vya radio Ijwi ry'Amerika. Mugira amahoro n'umugoroba mwiza mwese.